uwishwe n'umusore yarazwi ku izina rya Lionel Nimubona akaba yakora akazi huko harura amafaranga mu kirabo kiri muri kantsi ya Kinanira ya kabiri ni muri zone Musaga komine Muhamu manuko bw'umugwa mukuru w'ubutunzi Bujumbura intwazangabo yihaye ibara yarije kwaka inzoga amasaha yitereye abakozi barimo uwishwe banka kumuha icupa umugabo n'umwe mu bakozi bahora bakorana na nyakwigendera yabonye uko byose byagenze nawe ubwiwe akitse ku icumu
uko byagenze imba mu koloneli yari ngari karanwa ari bwije mu ijo acha yakinzoga wati tukugaye nisura kudandaz acha asohoka asohotse nabuze tengo baramugaye muntu bamuzi ngo cyego colonel ngo bread asohotse kyangwaragiye agarutse twumvise aza abomora aza zaini nkoho ashika duhonya ngo tujyamye umuntu urashwiragira cyera cye niruka cyasiga no umuhungu yarayishye nundi muhungu nawe aramuca mu nyina ya nyina riruka wundi washaye ari nyegeza 10 yasigana uwo wundi aramukubita ashasiga murashe cyaretse byose byaba namaze kunyegera numvise gusora urusoro ruvuga nazikugobotse mu gitondo ndumva ngo yari yamwishyira iyo neza nk'uhoze mugenaje kwe yaraturenganije kandi yagize amakosa kuko ntiyari gupfumwisha kuko amasaha yari yagiye abose bari bamaze gutaha
umukenyezi nyanikirabo cyabereye ku ibara atashimye ko amazina n'umwidondoro wiwe bimenyekana yabwiye abanyamakuru bashitse ku rubuga ko ata kibazo na kimwe uwo mukoronere yarashe umukozi wiwe yarafitaniye nabo
nk'urupfu rw'incamugongo kubera jewe nta kibazo nabona cari kihari nta kibazo na kimwe cari ngaha ku kabare nikimenyemeje natashe saa tanu atangurane n'imwe hari nsiga hari abantu bari abakorinya bariko barakina biyar ubu rero bavuga ko yari amashe ntiyari bwaze niho yaza mu nyuma ngo ugasanga bariko barakina biyar bagakinana n'abo basanze niwashaka ngo n'uwo yarashe baba barakinanye hama rero ngo amusaba icupa mu gihunda mu gatije ndagiye kujya amaburinje ejo tufite akazi hama ngo araninjira no muri frigo aja kuyiha umuserveur rero amubati none wewe kuto iyo nzoga bigenda gute ngo carayisubiza yo vrem mugango cahitani kidaje ahitani kidaje amubati n'icyo kidaje gashaka ukigarukane icyo kidaje rero cavuye anakimena shalitira mwe barabara kirameneka ngo cabwira ati akagaye mu ngaye kunyima inzoga je tuzohura acha agenda muhira aba hafi nko ku metero nka 200 zaho habereye ingorane acha ahitana nko Kalashnikov bitwayibonye mugabo abantu ze baje kugira Constant nibo banyere duye zihari nibacye yatubwiye ko ari Kalashnikov yakoresheje ashara murasa reka nta kibazo na kimwe cyari kihari vrema nta ngorane nimwe yari hari
asaba ubutungane gukora akazi kabwo
twitusaba ko ubutungane bwokora nta muntu yo kwica umuntu gucyo umuntu mudashwanye mutavana hamatana aho munazinanye ukaza gucyo kwica umuntu vrema birababaje cyane gose ama bagashumbusha umujyango wabuze frema n'umwana wabari bazi ko kazoza yandiye kuca kwiga kaminuza birababaje ku muryango ni nkuru ica mu gongo frema
umuvugizi w'igisirikare cyo Burundi Colonel Floribert Biyereke yemeje aya makuru ayandi makuru y'ijwi ry'Amerika ryakuye ku mugwa mukuru w'ubutunzi Bujumbura nuko intwazangabo ku muhinga mukuru uyu wa kane yagejejwe imbere y'umushikiriza manza kugira ngo baburanishwe mu rubanza rw'ikibiriraho ariko rwahavuye rwungururizwa ku munsi wa mbere w'indwi zakubera yavuze ko adashobora kuburana atari kumwe n'umushingwa manza mwunganira akaba agiye kumurondera Roger Urikaneza ijwi ry'Amerika.